utwara igavila yavuze ko igitoro cyiyumviro baciyumvira heze imyaka ibiri hama bakaba bakishyize mu ngiro ubunye muri uku kwezi ibyo basinyanye ntitwabisomye mugabo ku byo yavuze ati ntibijyanwe na environnement n'ama échange culturel y'imico
kuki mwebwe mutishimiye iyo migenderanire y'ico gisagara ca Mont Saint-Hilaire na Bujumbura
twebwe turashyigikiye ikintu cyose giteza imbere Uburundi cyo twiyamamije ni uko uwo muntu yaragiye guhura n'abo bokozi ibyo bikorwa twabonye agiye guhura pito n'abanyepolitiki duhereye ku mukuru w'igihugu muri guverinoma mu isanzwe hari abajejwe ibyo byo kuraba ekoloji cyangwa imikiturere hama hakaba n'abanyepolitiki batwara igihugu twabonye uwo mugenderanire ariko aragira utanguye gufata tubonewe twita politiki surtout yuko tubonye intwaro iri hari itanguye kubikoresha ku bindi birengeye ivyo yari yavuze gukora vya ekoloji na culturelle
hanyuma ku ruhande rwiwe yarahavuye arabahamagara arababwira impamvu yarahuye nabo bategetsi haguhura nabo barabivyo bisata vy'ibidukikije barabivyo bisata vy'imico kama gusumba barabya ivya politique
yatode twavyumvise mu nyamakuru yishura ku bibazo twari twabarije a travers ama media y'ino mu Canada kuno yisiguye nuko uba bahuye atavyo yiteze mu ncamake ko yoba yaguye ko ku mukuru w'igihugu atavyiteze ataviteguriye twabajije la mairie twarabajije iyo programme yose kuko turazi ko mu bisanzwe abantu bavuye mu bindi bihugu bagendera abantu bose iyo ugitangwe guhura n'abanyepolitiki ushaka guhura na bose kubera ushaka kumenya igihugu no kumviriza bose no kumviriza abatwara no kumviriza abatwagwa no kumviriza abo bose baba bafite icyo bidogera iyo ntwaro mugabo we yatubwiye ati oya twe tuzohura gusa n'abatwara igihugu
hari ico vyari kwica n'ubundi ko iyo migambi yaca muri politiki canke yacahe ibaho hagati ya Mont Saint-Hilaire na Bujumbura
ego umuntu wese ashaka iterambere ry'igihugu arazi ko hari amapriorite ategeza kuba ikintu ca mbere ku isi yose gikenewe n'amahoro iyo niyo imvugo ya mbere tuvuga tuti nta muntu ashobora kuvuga ko agiye guteza imbere igihugu atiyumviriye amahoro atiyumviriye kubwira abo batwara ico gihugu kuzana amahoro atiyumviriye kubwira abo batwara igihugu yuko boha amahoro abarundi bose ikindi naco murazi ko twimirije amatora twimirije kuraba iyo ntwaro yuko izoha agahengo yabo batavuga rumwe na leta tukavuga tuti si wo mwanya wo kuja gutwara amaproje nk'ayo guteza imbere igihugu turayakira neza cane gose gusa turazi umwanya vyakozwe ari umwanya wo kuvugisha izo ntwaro bakayishira ko presi bakayumvisha yuko amahoro ari yakwiye kuza imbere yo kwiyumvira guteza imbere igihugu umuntu yoba yihenze cane gose ashobora kwibaza ko ashobora guteza imbere igihugu atanezwe abababaye atanezwe abarundi atanezwe amahoro ntaho biraba ku isi ntibishobora no gushoboka mu Burundi basanze rero baraze neza yuko we nyene yariko akora ibintu batamuhereye uburenganzira
hari amakuru umwe wa muraronka canke muragerageza kumenya impamvu yoba yarashatse gukora iyo migambi atarinze kubicisha aho vyabwirizwa guca
uwo n'umuco turiko turarondera nivyo turiko turabaza bari batubwiye ko azogaruka mu kwezi gukurikira mugabo yaciye agaruka kubera ibintu vyaciye bivugwa cane cane n'ahari twarumvise ko no mu mugambi wiwe hariho umwe yabivuyemo kubera we yavuga ati twabeshwe ivyo agiye gukora sivyo twaganiriye ntituraronka umuco urutuwo mugabo twibaza ko mu minsi iza tuzowuronka noneho ababa muri gavire yiwe baranadutumiye kubera nabone bashaka kwiyamiriza iyo ngendo yagize itajanye n'umuntu muri Canada akurikiza amategeko
abo babatumiye n'abarundi baba ngaho canke n'abanyekanada batandukanye batanga amatagisi yabo muri ico gisagara ca Mont Saint-Hilaire
abarundi tuzi babayo twumvise batubwira ko atana abarundi bariyo ntibari bazi benshi n'uburundi iyo buri babumenye kubera iyo visite y'uwo mumeri wabo yagiye hariya
mu bindi tubona ku mbuga ngurukana bumenyi n'uko hariho uruhande rubwaruti aba barundi bashize ahabona ivy'iyo migambi tubashira muri wa muce w'abarundi badakunda igihugu cabo ivyo vyovyo murabisigura gute
biragoye kuvuga yuko umuntu ariko avugira abarundi bariko baricwa atavugira uburundi iryo ni iterabwoba ry'abari muri leta si ubwa mbere bivugwa twebwe turakunda uburundi mwosanga dukunda uburundi kuruta abo bavuga ivyo kuko twebwe twibaza yuko uburundi buzotera imbere haje amahoro ku barundi bose
Charles Makaza muvugira ishyirahamwe Alliance des Burundais du Canada ADC mu mfunyafunyo murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
nijye ndabashimiye ko namwaduhaye aka kanya ko kuvuga